muracyateza amatwi ya ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirinda ariko hano muri studio ya 10 turi kumwe na Frederic Nkundikije. Wiriwe Fred we?
Mwiriwe neza Thomas.
Mukanya rero urageza ku banywanyi bacu amakuru yo hirya no hino ku isi.
Yego.
Nuko ayo makuru rero Fred aza kutugezaho mukanya araza gukurikirwa nayo mu karere k'ibiyaga bigari.
Neza nta kibazo dufite ku rwego rw'isoko ry'ivunjisha, nta kibazo dufite gikomeye ku rwego rwa kuzamuka kw'ibiciro ku masoko ya inflation.
Uyu ni John Rwangombwa, umuyobozi wa Banki Nkuru y'u Rwanda, naho abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Kenya bari mu nama i Nairobi ku bucuruzi bw'umuhora wa ruguru. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Eritrea, Usman Sel, n'intumwa yoboye bageza Addis Abeba muri Ethiopia mu biganiro by'amahoro bya mbere na mbere mu myaka 20. Abakuru b'ibihugu na guverinoma y'Uburayi bwunze ubumwe bazakora inama yihutirwa ejo bundi kuwa kane i Bruxelles ku bibazo by'abimukira batumvikanaho. Mugumerero ku maradiyo yanyu hanyuma ya makuru atabacika, ariko kandi ni mujye no kuri Facebook VOA radio yacu, naho aya makuru muyakurikire uko turimo tuyabagezaho. Fred rero umwanya ni wawe.
Urakoze Thomas. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguye mu gihugu cya Zimbabwe, aho abanyapolitiki batari bake bafise umugambi wo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'abakuru b'imigambwe biyamirije igitero cya kozwe cyashatse kugandagura perezida Emerson Mnangagwa. Bongera baratera igikumu ku masezerano avuga ku gikorwa cyo kwiyamamaza kizoba mu mahoro muri iki gihe amatora atekanijwe mu kwezi kw'indwi. Haba ba Mnangagwa canke Nelson Chamisa, umukuru w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi MDC, nta n'umwe yari muri iyo nama yamara intwa zabo zateye igikumu kuri aya masezerano yateguwe n'umurwi w'igihugu ujejwe gutsimbataza amahoro hamwe no kunywanisha abanyazimbabwe. Hari abanyapolitiki 23 bamaze gutangaza ko bazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku igenekezo rya 30 ry'ukwezi kw'indwi. Amatora ya mbere azobabaye Robert Mugabe yahoze ari perezida w'icyo gihugu atariko aritoza. Igitero cha grenade chabereye mu gisagara kigira kabiri munini Bulawayo, aho Mnangagwa yariko yakoresheje ikiganiro ku munsi wa gatandatu cyahitanye ubuzima bwa babiri mu bafasha ba perezida, kandi ubwo nibwo bwicanye bwa mbere bubaye kuva igikorwa cyo kwiyamamaza gitanguye. Abategetsi bakomeye bo mu gihugu cya Eritrea naho bashitse mu gihugu cya Ethiopia uyu munsi kwa kabiri mu biganiro vya mbere vy'amahoro bitari bwabe mu kiringo c'imyaka 20 irangiye. Umushikiranganji w'igihugu cya Eritrea ajejwe imigendanire Osman Sale hamwe n'abandi bategetsi bakiriwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed ku kibanza cy'indege cy'i Addis Abeba. Izo ntumwa zigiye mu gihugu cya Ethiopia inyuma yaho Abiy, umushikiranganji wa mbere mushasha w'igihugu cya Ethiopia, atangarije igihugu ciwe mu gutangaza ko mu ntango zo kwezi mu kuvuga ko yemeye amasezerano y'amahoro yo mu mwaka wa 2000. Ayo masezerano mu mwaka wa 2000 yatumye rero ingwano yo kurubibe yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi irangira. Naho ingwano nyakuri yarangiye, amasezerano y'amahoro ntigeze ashirwa mu ngiro, kandi imigendanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri yagumyemwo uruhagarara. Igihugu cya Ethiopia hamwe n'igihugu cya Eritrea ntibigira imigendanire, kandi ingabo zavyo zaratanye mu mitwe akatari gake muri imyaka iheze. Urugendo rugizwe n'intumwa z'igihugu cya Eritrea ni rwo rugendo rwa mbere rwaye kuva ingwano yadutse mu mwaka w'1998, kandi rubaye inyuma yaho ivyo bihugu uko ari bibiri vyerekaniye ubushake mu kurangiza iyo ngwano yamaze igihe kirekire kurusha kandi izindi ngwano zose zo muri Afrika. Igihugu cya Ethiopia caranse kwemera amasezerano yahaye igihugu cya Eritrea ibisagara bikomeye birimwo igisagara cya Badme kikiri mu minwe y'igihugu cya Ethiopia. Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki amaze igihe kirekire ku butegetsi mu minsi iheze yaratangaje ko yemeye intambwe ziboneka zakozwe yongera aratangaza ko azorungika intumwa mu gihugu cya Ethiopia zizoja kwirabira ukuntu ibintu byifashe kugira ngo afate ingingo n'imigambi yo muri kazoza. Muri kumura bandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika inkuru idushikire mu kanya sentare inkuru nta nyuzwa ya leta z'umwe za Amerika yafashe ingingo ishigikira ingingo yari yafashwe na leta ya President Trump ibuza abanyagihugu mu bihugu bimwe bimwe ahanini biguriyemo abayisilamu kwinjira muri Amerika. Iyo ngingo rero irahaye insinzi President Donald Trump kuko muri iki gihe ashobora gushyira mu ngiro iyo ngingo idahuriye ko na bose. Ku majwi atanu yemeye iyo ngingo, nane yayihakanye. Iyo sentare yavuze ko perezida afise uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro bwo kugabanya igitigiri c'abanyamahanga bagendera muri Amerika afatiye ku makenga y'umutekano nk'uko leta ya Trump yamye ibivuga. Umwe mu bacamanza icenda bo muri iyo sentare John Roberts niwe yashikirije ijwi yatumye abatoye gushigikira leta ya President Trump kuri ico kibazo batsinda. Akaba yagize ati ingingo ya President Trump yo kubuza abanyagihugu bava mu bihugu bimwe bimwe kugendera muri Amerika iri mu bubasha n'uburenganzira bwiwe. Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Ikinyamakuru cha leta ya Siria catangaje amakuru avuga ku uyu munsi kwa kabiri ibisasu bibiri vya rokete vy'igihugu ca Israeli vyatewe hafi ikibanza c'indege ku murwa mukuru Damasa. Ibiro bijeje gutangaza amakuru sana bivuga ko iyo nkuru yatangajwe itavuze vyononekaye mu gihe igihugu ca Israeli coco catangaje ko carashe kubera abagwanya ubutegetsi mu manuko bw'igihugu ca Siria batakaje ibitari bike mu minsi iheze. Ishirahamwe rigenduza agateka kazi na muntu mu gihugu ca Siria rifise icicara mu gihugu c'Ubwongereza ryatangaje ko ivyo bisasu vya rokete vyatewe mu kibanza kibikwamwo igwanisho bikoreshwa n'imirwi itwaje ibigwanisho ikorana na leta ya Siria. Igihugu ca Israeli kiramaze gukora ibitero vy'indege akatari gake muri iyo ngwano yo mu gihugu ca Siria. Kenshi na kenshi ivyo bitero ngo bifise umugambi wo guhagarika uruja n'uruza rw'ibigwanisho birungikirwa umurwi Hezbollah mu gihugu ca Libani ushigikiwe n'igihugu ca Iran. Ivyo bitero ngo bifise rero umugambi wo kubuza igihugu ca Iran gushinga imizi mu gihugu ca Siria ngo kuko vyogeramira umutekano w'igihugu ca Israel. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Ishirahamwe rya Buraya ririko rirategura inama ihutirwa y'iminsi ibiri izotangura ku munsi wa kane i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi muri iki gihe imigambi ivyo bihugu yerekeye abimukira ishobora gutuma iryo shirahamwe risambuka. Imigambi itandukanye kuri ico kibazo yibonekeje uyu munsi kwa kabiri igihe ubwato butwara ibidandazwa burokoreye abantu ijana babimukira ku nkengera ibahari igihugu ca Libya mu nyuma bugahabwa uburenganzira bwo gushika ku kivuko cyo mu gisagara ca Sicily citwa Pozzallo bwari bumaze iminsi ine mu kiyaga kuko mu ntango igihugu c'Ubutaliyano cari cabwankiye gushikana abo bantu ku kivuko. Umukuru w'igisagara ca Pozzallo Roberto Amatuna yabwiye abamenyeshamakuru ko yisabiye wenyene leta y'Ubutaliyano gufasha. Mme Matteo Silvini no mu shikanje w'igihugu c'Ubutaliyano ajejwe intore yo hagati ari nawe kandi arongoye umugambwe w'intagondwa uri mu runani rwo mu bihugu by'Iburaya bishira imbere imigambi ukomeza amategeko agenga abimukira. Mu ndwi iheze yaragendeye igihugu ca Libya kugira ngo yage n'abategetsi b'icyo gihugu yongere abumvishe ingingo y'igihugu c'Ubutaliyano yo kubuzibira ubwato butwaye abimukira hamwe no kutarokora abantu baburimwo hamwe no gushinga ibibanza abimukira bohora bashikiramwo mu ntara ya Afrika. Igihugu ca Libya caranse umugambi ukwakira ikibanza ibibanza nk'ivyo ku butaka bwacu. Ingingo ikabije igihugu c'Ubutaliyano cafatiye abimukira ishobora kugiramira ishirahamwe rya Buraya nk'uko Heather Grab umuyobozi w'ishirahamwe rishira imbere kwakira abimukira ryitwa Open Society Policy Institute abivuga.
Fred urakoze kuri ayo makuru, ariko rero ntugiye kure kubera ko ushobora kuza kutubwira none muri makeya tugiye guheza aya makuru nyine urabuhari.
Ibyo turabikora.
Nuko. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 mu Rwanda. kugera mu kanya sambiri kandi mu Rwanda no mu Burundi mudukurikire kuri ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri Facebook VOA Radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari rero. Uyu munsi kwirukana abarundi mu Rwanda byakomeje. Abo mu ntara ya Kirundo bahita boherezwa mu makomine yabo, naho abo mu zindi ntara baracyarindiriye kujyanwa mu miryango yabo. Ni inkuru ya Jean Bosco ndarurinze.
Abarundi bamaze kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda kuva ku munsi wa gatandatu kugera kuri uyu wa mbere baharugwa ku 348 baba abaci muri komine ya Ntega cyangwa ku mpaka wa Gasenyi-Nemba winjira mu gihugu cy'u Rwanda uciye muri komine ya Busoni basigura kumwe irungikwa ryabo
ngo tugiye ngo kubagira kanama ngo kubera ngo umutekano muke ngo wabereye ngo mu ntuze ngo Burundi wanyu none tukagenda tugira ngo turahita dusubira inyuma badufashe nibwo nta wasubira inyuma baduhereye nko mu masaha 8 y'ijoro saa 9 saa 10 saa 11 baca batujyana nyine ahantu bita ku kagari tugezeyo nta wongeye kuhava twese baciye badufata bamaze kutugwiza bahita batujyana ku murenge twiriweho bagiye kuturekura bavuga ngo batujyane ngo ku Kanyaru ngo batwambutse nko mu masaha 10:30
mu baciye muri komine ya Ntega hari abashyitse mu gitondo cya kare ku munsi wa gatandatu n'abashyitse ku mugoroba w'ijoro uwo munsi nyine bose bajya gukijwe uruzi ya Kanyaru ariko abo ba nyuma baranegura uburyo bambukijwe
igishanga cyo mu Kanyaru hari ahantu habi cyane ku buryo umuntu yakoroka kamigwa igondo rukamurenga hejuru ubwo bigiye kugeraho abana bakabatwara ku bitugu abandi bakagenda mbese ku buryo twasanga twese ari nk'ibishanga gusa ubwo tugiye kuza nyine twavuze ati ni Imana itwihereye naho ubundi bashaka ko dukweste twagira duherereyo bashaka no kuduhonereza igishanga cya amazi yakugera kakanakana ukagenda wa uraba hejuru arahantu utabona umwenda wa impuzu wazitwara ku muto
kubera ayo bavuga ko baboneye muri ibyo bishanga by'uruzi Akanyaru hari icyo bifuza ku bandi wabagiye kwirukanwa
akana kamwe niko kaguye mu mazi ariko Imana yarakinze barakaroba bakavanamwo nagwe na malaria kubera ko imbeho n'amazi twari kwahuye nayo muri uwo mwonga nagwe na malaria ngo nuko nayo mfite tunini nari naraguze nari naribikije nene zitekanyirije nsuko nabandi ndajya
nabasabira yuko babirukana neza bakabacana ku byambo bimeze neza nko kuri duwani canke babacane muri kinyovu niho ngo hoho hamaze gukamu nayo twebwe aho baducanye amazi ntabwo yari bwatembuke kubera imvura yabaye nyinshi
abaturuka mu makomine atandukanye y'intara ya Kirundo bose baraheza bakarungikwa mu miryango yabo bagishika abakeje intwaro bavuga ko basanzwe banduza ifungurwa zo kugarukira ku batishoboye izo zikaba arizo zizoba zirasahiriza abo birukanwa mu baturuka mu zindi ntara hari abacumbikiwe ku biro by'intara ya Kirundo bashitse kuri uyu wa mbere inyuma y'iminsi ibiri bari bamaze bacumbikiwe na komine Ntega bavuga ko baruhijwe n'urugendo bagasaba gufashwa haba gushika iwabo n'inyuma ya
nuko nasaba ko leta ashobora kudufasha kuko aho twari turi mu Rwanda ibyo twakoze barabitwambuye no mu kwambuka ako Kanyaru mu gutwambutsa ako Kanyaru twatanze n'udufaranga twari dufite twari twakoreye dukoresheje isuka baradutwambuye ngo kugira batwambutse
icyo twosaba ni uko baduha ubufasha ku buryo tugomba kuba twagira n'iwacu kandi nanone bakazaduha ubufasha bakadufasha ni ukuvuga ngo nubwo tuvugiye kuvanga tujyeyo tuzashika utwo bahiye utwo barimye nabo ubwabo tuzagira gute kudusaranganya nayo tubisa nk'uko tuzaba tugiye kubagora ariko nuko twasaba ko leta yagira iki icyo yadufasha natwe kugira ngo tuzagire gute tuzabona icyo tuzojya
umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajijwe imico kama n'imibano remi bigira umusase avuga ko intara ya Kirundo iriko irarondera uko abo bo mu zindi ntara bushikanwa mu ntara baturukamo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Bamwe mu barundi rero birukanwa bava muri mu karere ka Gisagara ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Meya wa Gisagara bwana Rutaburingoga nawe yabyemereye ijwi rya Amerika umunyamakuru wacu i Kigali Asumta Kaboyi amusobanura yuko aba bantu boherejwe iwabo n'abayobozi b'imidugudu imwe n'imwe yo mu Rwanda kubera ko badafite ibyangombwa. Ati babasabye rero kujya kubizana nuko bakagaruka nta kindi kibazo gihari. Hano rero twagerageje gushakisha Bwana Rutaburingoga ariko ntabwo turagira amahirwe yo kumuronka kubera ko twifuzaga yuko yadusobanurira bihagije uko byifashe mbese birenze ibingibi yavuganye kuri telefone n'umunyamakuru wacu i Kigali Asumta Kaboyi.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda bari i Nairobi muri Kenya baragirana inama na mugenzi wabo Uhuru Kenyatta ku migambi y'umuhora w'ubucuruzi wa ruguru bita Corridor Nord mu Gifaransa. Umunyamakuru wacu uri i Nairobi Eloge Wirika neza araduye inkuru.
Abo bakuru b'ibihugu bari bitavye inama igira ya 14 yo kurabira hamwe ingene umuhora wa ruguru Corridor Nord wotezwe imbere n'imigambi ihurikiyemo. Bavuze ko batangajwe n'urugero kenyigeze ko kubera imaze kubaka ibarabara gigari ya moshi ryubatswe ku buryo bwa none rihuza Nairobi na Mombasa mu manuko bw'icyo gihugu. Hanyuma naho akaba hariko hategurwa undi muhora uhuza umugwa mukuru Nairobi na Naivasha mu burengero. Ibi umukuru w'igihugu cya Kenya yabigarutseko nk'ikintu yishimiye cyane mu karere kose. Yugururiye inama Perezida Kenyatta yibukije kumutekano ari kirumara mu iterambere.
Security of our region, excellencies, is also critical.
Umutekano mu karere kacu banya kubahwa nawo uyifashe nabi cyane cyane muri iki gihe hari igifungu cy'ibitero vy'intagondwa, ariko kandi tuguma duhagaze ku masezerano yo kwibonera umwasi hamwe n'ay'imigenderanire yo gukomeza amahoro. Ibi n'ubu niyo nkinzo idufasha gushigikira iterambere ryacu twitwararika kwa karere kacu gatekanye kubw'abagwiza atunga baho n'abanyamahanga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe yashimiye Kenyatta kubona yavye uyu mugambi nyuma y'imyaka ibiri uhagaze. Paul Kagame:
I won't take much time to thank you, President, Excellency Uhuru Kenyatta, for hosting us here and also for
ngombe fataka kakanya kugira nshimire nyakubahwa Perezida Uhuru Kenyatta yatwakiriye no gusubira kudukoranya inyuma y'imyaka ibiri ibikorwa bihagaze kugira tubandanye ku muvuduko twatangurije akarere kacu twiyunga hamwe twongera dukorera ku migambi itandukanye twiyemereje hamwe kubwa karere n'abantu bacu. Museveni nawe kaba yakaryo ko gusaba imbabazi ku nzego ziwe zikora nabi.
These wonderful people, the Ugandans.
Ngomba gusaba imbabazi kubw'abantu bigitangaza abaganda barahemukiye cyane bene wacu baba Kenya kuva Perezida Uhuru aja ku butegetsi ibintu birihuta gukorwa imombasa, ariko ikigo cegeranya amakori n'amatagisi mu Buganda gikora igice cy'umunsi kigaca ciryamira. Nico gituma binteye isoni mu gishingo cyabo kuko abaganda ntibamaramara kandi ndizeye ko bagiye kwikangura bagatangura gukora amasaha 28 kuri 28. Mu itangazo bateye ku mukono abakuru b'ibihugu batatu bumvikanye kuzana impinduka mu bijanye n'ubutunzi n'imibano mu muryango wa Afrika w'ubuseruko yase, gushyiraho inganda n'amahinguriro hamwe no kongereza ibikorwa byose bitanga akazi ku banyagihugu. Muri inama ya 14 yo guteza imbere umuhora w'idandazwa wa ruguru Corridor Nord n'imigambi yawo, ibihugu vy'u Burundi, Ethiopia na Tanzania vyari vyaserukiwe kabororerezi. Nayo mukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo Salva Kiir yayaserukiwe n'intumwa idasanzwe Agritisa Sabuni. Eloge Wirika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Dusubire noneho i Kigali mu Rwanda. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ifite icyizere ko ubukungu bw'igihugu buzazamuka kugera ku kigero cya 7.2% muri uyu mwaka. guverineri wa Benin John Rwangombwa yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi Kigali. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi nawe yagikurikiye.
Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda atangaza ko icyizere cy'uko ubukungu bw'u Rwanda bwazazamuka ku kigero cya 7.2% uyu mwaka gishoboka. Uyu muyobozi asobanura ko bashingira ahanini mu cyegeranyo kigaragaza ko ubukungu bwazamutse mu nzego zinyuranye muri aya mezi atanu ya mbere y'umwaka w'2018. Rwangombwa atangaza ko nko mu rwego rw'ubucuruzi ubukungu bwazamutseho 16.5% ugereranije na 16.2% bwari bwarazamutseho mu mezi atanu ya mbere ya 2017. Ikindi guverineri yavuze nuko ikinyuranyo cy'iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga nibyo gitumiza cyamanutseho 1.4% ugereranije nuko cyari gihagaze mu mezi atanu ya mbere ya 2017. Kubera ko iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga byazamutseho 29% ugereranije nibyo rutumiza byo byiyongereyeho 9%. Rwangombwa avuga ko izamuka ry'iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga ugereranije n'umwaka ushize ngo hari n'ibyakomeje kuzamuka ku gipimo gishimishije kandi n'ingano y'ibyoherezwa ikomeza kuzamuka. Uyu muyobozi wa Banki Nkuru y'u Rwanda avuga ko kuzamuka kw'iby'igihugu cyohereza mu mahanga kwatumye amadovize yinjira mu buryo bushimishije bigabanya ikibazo cy'igiciro ku isoko ry'ivunjisha.
Ibi rero byatumye tugira amadovize yinjira mu buryo bushimishije bigabanya ikibazo cy'igiciro ku isoko ry'ivunjisha. Iyo turebye uko ifaranga rigenda rita agaciro uyu mwaka turabona amezi atanu ya mbere yari yataye agaciro kuri 1.5%. Tubona biri mu gipimo cy'ibyo twumvaga muri uyu mwaka wose bitazarenga 4.5%. Iyo turebye uko urwego rw'amabanki rutanga inguzanyo kubikorera tubona mu bigeranyo uko byari bimeze mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize no muri uyu mwaka tubona byarazamutseho kuri 7.3%. Ubukungu burimo buratera imbere neza, nta kibazo dufite ku rwego rw'isoko ry'ivunjisha, nta kibazo dufite gikomeye ku rwego rwa kuzamuka kw'ibiciro ku masoko ariyo inflation.
Guverineri Rwangombwa ariko asanga politiki yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kongerera imisoro ibicuruzwa bivuye mu Bushinwa ndetse no mu Burayi bizagira ingaruka ku bukungu bw'isi n'u Rwanda muri rusange.
Muri iyo politiki yabo natwe korede byatangiye kutugeraho ingaruka iri direct, kubera yuko ishoramari ryajyaga ahantu byoroshye gukora ibintu byinshi ukoresha amafaranga make, nka kuko amafaranga yava muri Amerika akajya muri China, ibyakorerwaga muri Amerika bikimuka bigakorerwa muri China, bigatuma ubishyize hamwe ku rwego rw'isi umusaruro w'isi wiyongera cyane. Hanyuma nanone guherekanya kw'ibicuruzwa hagati y'ibihugu nabyo ntabimwe amananiza. Iyi rero politiki yo kwireba ishobora kugira ibyiza by'igihe gito bigeze ku gihugu. Amerika yatangiye kubibona ko ireba ubukungu bwo buzamuka, ubushomeri ukuntu bumanuka, nibyo ariko muri rusange mu gihe kirekire isi muri rusange izahombera. Kutwizere yuko wenda n'abarimo babibona mu izo nyungu za hafi bazabibona ariko mu gihe kirekire twese bidufasha nabo ku bwabo ari uko dukoreye hamwe kurusha buri umwe kwireba ku giti cye.
Umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ho biteganyijwe ko ubukungu buzazamuka ku kigero cya 5.8% uyu mwaka. Uyu mwaka kandi byitezwe ko ubukungu bw'Afurika buzazamuka 3.4%, mu gihe mu rwego rw'isi mibare yatangajwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI igaragaza ko mu mwaka 2018 ubukungu bw'isi buzatera imbere ho 3.9% ugereranije na 3.8% by'umwaka ushize. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Abacuruzi bato bambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda, Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Burundi kuri Rusizi bavuga ko basorera ibicuruzwa byabo kandi hari amasezerano ya COPGL na COMESA abakomorera iyo misoro. Umunyamakuru wacu mushya i Rusizi mu Rwanda, Temistocle Mutijima, yaganiriye na bamwe muri bo.
Kubiri soko rya Bugarama riherereye hafi y'umupaka wa Bugarama uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo ndetse n'uwa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi, bituma ryitabirwa cyane n'abaturage baturutse imihanda yose atari no mu Rwanda gusa, ahubwo no muri ibyo bihugu bituranye. Nubwo kuri ubu abaturuka mu Burundi baza muri iri soko bagabanutse cyane, haracyaza benshi baturutse muri Kongo, abahanini baba baje kurangura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi cyane cyane imboga n'imbuto byera mu kibaya cya Bugarama. Icyakora ikibazo cyo kuba ritubakiye kirimo kugira ingaruka nyinshi ku baricururizamo.
Urabona hano hantu ducururiza imbuto ni isoko ryagoye kandi rigaragara, rijyamo abantu benshi kandi baturuka hirya no hino. Ariko ikintu gitwisha nk'abanyabugarama ni uko ducururiza hanze kandi dutanga umusaruro ku buryo bukwiye nyuma yaho izuba ryaza rigatwica imvura yagwa ikatunyagira y'imvura yaguye ntago tubona uburyo ducuruza ibicuruzwa byacu birangirika bikuzura ibiziba abakiriya baza kutugurira bakabura uburyo batugurira kubera inimuzuzu y'ibiziba ubwo se twazigurisha barazanga kubera ko zibazanyitse kubera izuba
n'igihombo rero
cyane cyinjiye kandi baraza kumpoza mu kanya
kubera ikibazo cy'izuba ryinshi cyane cyane mu gihe cy'impeshyi abanyantege nk'ubucuruzi barabuhagarika mu rwego rwo kurengera ubuzima ariko kandi binabyo bifite ingaruka zindi bityo bagasaba ko bakubakirwaho gukorera
ngewe mfite intege nkeya nzaza kuri izuba bigende gutu buzima buzaba ntabo bigatuma ngumirinza rikahandira wenda nabana mbyaye bakaba bakwiba biturutse yuko nabuze imbaraga zo kujya gukorera kuri izuba
nimerwa nabi cyane tukabaga hantu kwakugama kandi ibisoko batubeshya ngo bazaryubaka bishize igihe kinini dutegereje ngo bizubakwa Ndaga bajya kubaka bo batseka gasoko ngo babugatse. Ya soko twaryuga mu tugi bangaye.
Batwubaka iri soko tudye dusora amafaranga ariko tuzi ko dufitana uducururiza hagaragara. Kare ko gumeza dusora isoko tubure naho ducururiza isoko rya Bugarama n'iryo soko risigaye ribi.
Inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zisobanura ko iryo soko ryatinze kubakwa kuko aho riri hazashyirwa isoko mpuzamahanga ryubatswe mu buryo bwa kijyambere. Na n'ubu nyigo yaryo ikaba ikirimo gukorwa ari nako hashakishwa abaterankunga bazafatanya n'akarere muri icyo gikorwa. Madame Kankindi Leonsi ayobora karere ka Rusizi mu buryo bw'agateganyo muri iki gihe.
Gahunda ye irahari ahubwo turi muri gahunda zo gukora inyigo. Ndetse hari n'abandi baterankunga nabo bajemo bibaye New European bose turacyari kureba imishinga yabo ishobora kudufasha kurusha undi ku buryo uwo twumva dushobora kwemerera no zatwubakira nyine isoko rijyanye n'ibyo dushaka bijyanye n'uko twifuza ko hariya ni ku marembo y'igihugu twifuza ko hatangirwa serivisi zo z'ubucuruzi bwambukiranye umupaka ariko n'izindi serivisi zajyana n'ibyo ngibyo
iri soko rya Bugarama riri mu masoko magara karere ka Rusizi gafite kugeza ubu rikorerwamo n'abaturutse mu turere twa Rusizi na Nyamasheke aha mu ntara y'Uburengerazuba abo bakiyongeraho abambuka imipaka baturutse muri Kongo ni mu gihe abaturuka mu Burundi bo basigaye baza ari bake cyane hafi ya ntabo kubera ibibazo bishingiye ku mutekano no kwikekana hagati y'amareta y'ibihugu byombi biriho kuva mu mwaka w'2015 Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika i Rusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda
Ijwi rya Amerika igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu kanya gato cyane Nigeria irakina na Argentina naho Island irakina na Croatia ahangaha ni mu itsinda D no kuvuga itsinda rya kane Croatia niyo yonyine muri ritsinda ubu ngubu yizeye kuzajya muri kimwe cy'umunani izindi rero zose ukoresha tu Nigeria nubwo ifite amanota 3 Argentina inota rimwe na Island inota rimwe bo baramenye ibyabo nyuma y'ifirimbi ya nyuma naho mu itsinda C Kare Peru yatsinze Australia 2-0 Ubufaransa na Denmark baguye miswi 0-0 abangaba ni nabo bari kwisonga mu itsinda ryabo Ubufaransa ubwa mbere n'amanota 7 Denmark ubwa kabiri n'amanota 5 nibo rero bazakomeza muri kimwe cy'umunani mu kanya gato rero nkuko nabibabwiye ni Nigeria Argentina Island Croatia Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gatoya turaba tubasezeyeho Fred rero wabidusezeranije ngaha makuru muri makeye
yego mbe nkuko twabisezeranye mu makuru majambo avunaguye twabashikije inkuru ivuga ko mu gihe cya Zimbabwe abanyapolitiki batari bake bafise umugambi wo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'abakuru b'imigambwe biyamirije igitero cyahatswe kugandagura perezida Emmerson Mnangagwa bongera baratera igikumu ku masezerano avuga ko igikorwa cyo kwiyamamaza kizoba mu mahoro muri iki gihe amatora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi twabwiye kandi ko abategetsi bakomeye bo mu gihugu cya Eritrea bashitse mu gihugu cya Ethiopia uyu munsi kwa kabiri mu biganiro vya mbere vy'amahoro bitari bwabe mu kiringo c'imyaka 20 twabwiye kandi ko sentare nkuru ntari nyunzu wa leta z'ubumwe za Amerika yafashe ingingo ishyigikira ingingo yari yafashwe na president Trump ibuza abanyagihugu bava mu bihugu bimwe bimwe kwinjira muri leta z'unze ubumwe za Amerika
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi amakuru mwe yagejejweho
na Frederic Nkurikije
urakarama mwese rero turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama.